Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Hano muri studio ya 5 i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Bwebwe tubona ko ubutegetsi naho twavuga ngo bwaragabuwe ntibwagabuwe. Nimba bwagabuwe bwagabuwe kutariko nabi. Intego ari ukugira ngo inzego zijyemwo bose kugira bose bakingikwe. Hatabaye na kabiri muraraba ivyashikiye mushinga nae Kadege.
Ababivuga nabananiwe gushira mu ngiro amasezerano y'Arusha kuko barigeze gutwara kino gihugu mugabe amasezerano bisinyiye ntibashoboye kuyashira mu ngiro. Rero leta ihari ubu inzego zihari ubu nizo ziko zirashira mu ngiro ayo masezerano.
Abo ni Zenoman Rakiza uyobora ishyaka Parena mu Burundi na Wirinyamitwe umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu ushinzwe itangazamakuru bavuga ku masezerano y'amahoro ya Arusha amaze imyaka 17 ashizweho umukono. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Edi, tuyahere ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije ko azokoresha ububasha bwose ahabwa n'amategeko kugira he abanyagihugu bo mu leta ya Texas na Louisiana ariko araterwa n'imyuzure uburyo bwo gusanura ibiriko birononekara. Ibyo yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku biro byiwe ejo ku munsi wa mbere. Biterekanijwe ko Trump agendera bumanuko bushyira ubuseruko bwa Texas kuri uyu wa kabiri kandi akavuga ko azonasubira birayo ku munsi wa gatandatu ahazonagendera na leta ya Louisiana kuraba ko abategetsi bafise ibyankenerwa byose. Trump yatangaje ko abakozi ba leta bashika 8,000 aribo bari ku kivi muri leta ya Texas gutabara. Gushika ubu abantu 6 baramaze gufa mu gisagara cha Houston no mu micungararo yacu. Korea ya ruguru yarateye ibindi bigendajuru 3 vya misile vyaciye hejuru y'Ubuyapani mu gatondo ko ku munsi wa kabiri. Ibigendajuru vyaguye mu ibahari Pacifique. Ivyo vyatumye abategetsi b'Ubuyapani bamera amagabo, bituma kandi haba n'amakenga ku migenderanire ya kidiplomasiya ku bw'ivyo bikorwa vya gisirikare vya Korea ya ruguru. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Colonel Rob Manning yavuze ko Amerika yamenye ivyiterwa vyizo misile kandi kwiriko iriga neza ivyivyo bigendajuru, ariko akavuga ko atabwoba vyateye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi b'Ubuyapani bavuga ko batagerageje gukorora ivyo bigendajuru ariko bakongera bakavuga yuko bibangamiye umutekano w'igihugu cabo. Yoshihide Suga avugira leta y'Ubuyapani yavuze ko ico gikorwa ari uguca kubiri n'ivyemezo vy'ishirahamwe mpuzamakunguni kandi ko Ubuyapani bugiye gukorana na Amerika hamwe na Korea y'Epfo ndetse n'ibindi bihugu kugira barabe ico bokora cihutirwa. Ku mugabane wa Afrika naho umuhari ukomeye mu yirwanya leta ya Sudani w'umanuko uvuga ko umumenyeshamakuru w'umunyamerika aheruka kwicwa muri ico gihugu yishwe arashwe atari kumwe nabo mu rugamba barimwe bwo kurwana gukwanya ingabo za leta. Christopher Allen yarashwe mu mutwe ku munsi wa gatandatu n'abasirikare ba leta ya Sudani y'Epfo mu karere ka Kaya ni hafi y'urubibe n'Ubuganda mu gihe yari kumwe nabo ariko afata amasanamu y'iyo ntambara nk'uko abarwanya leta bavuga. Ku ruhande rwa leta ya Sudani y'ubumanuko Michael McKeown ayivugira siko abibona, amenyesha ko uwo muzungu yari kumwe n'abariko batera ikirindiro cya leta. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iremeza urupfu rw'umunyagihugu wayo. Allen yari umunye menshi makuru yigenga yamuka mu gisagara cha Philadelphia naha muri leta zunze ubumwe za Amerika leta ya Pennsylvania akaba yariko akurikirana intambara hagati ya bene gugu muri ico gihugu cha Sudan yepfo. Allen ashikanye igitigiri c'icumi cha menshi makuru bamaze kwicwa muri ico gihugu kuva mu mwaka w'2012 hatanguye intambara. Tukiri kuri Afrika sentare ntahenyuzwa muri Kenya ejo ku munsi wa mbere yarahaye uburenganzira batavuga rumwe n'ubutegetsi bwo kuraba inyandiko zose zerekeye amatora hamwe n'ivyuma vya ordinateur vy'umurwi ujejwe amatora kugira bashire amazinda kuvyagirije bavuga ko amatora y'umukuru w'igihugu ahitiye yibwe. Ivyo n'inyuma y'ibiganiro byatangujwe mu mpera z'indwi iheze aho iyo sentare yatanguye kumviriza ibirego by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahakana ivyavuye mu matora. Ibiharuro ntabanduka byahaye perezida Uhuru Kenyatta intsinzi kuri Raila Odinga mu kumurusha amajwi yababa umuriyoni n'ibice bine. Abandi bumvirijwe niyo sentare ejo ku munsi wa mbere nyene nabashingwa manza baburanira Odinga ababuranira Kenyatta hamwe n'umurwi ujejwe gutunganya amatora bamwe bose barashikije aho bahagaze. Sentare ntahenyuzwa ya Kenya ifise gushika ku munsi wa gatanu kugira ishikirize ingingo ya nyuma ntabanduka kuri ayo matora. Muri Libya naho ikinyamakuru ibinyamakuru vyo ku mugabane wa Buraya byatanguye gushira habona ku igihugu c'Ubutaliyano giha imfashanyo zirimwo ibirwanisho abasirikare ba Libya ngo bahagarike abimukira baca muri ico gihugu berekeza ku mugabane wa Buraya. Arezi bigira imana turasubira igihe c'isaha imwe mu yandi makuru.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloise Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi aho kuri uyu wa mbere ushize tariki ya 28 z'ukwezi kwa 8 imyaka 17 yaruzuye hasinywe amasezerano ya Arusha. Bamwe mu banyapolitiki bemeza ko ayo masezerano atashizwe mu bikorwa nk'uko byakagombye abandi nabo bagasaba ko yasubirwamo hagakurwamo utunenge tuyagaragaramo. Ku ruhande rwa leta bo basanga nta gikwiye gusubirwamo kuko itegeko nshinga rihagije. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ukorera Bujumbura mu Burundi.
Aho yasinywa mu mwaka w'2000 yashizwe ku mukono n'imigwi itatu nyamukuru. Abaserukiye abahutu bavuga ko bacinyijwe abatutsi bari bafite ubutegetsi n'ivyabona vyari bigizwe n'abahuza n'amakungu. Umuhanuzi mukuru ajeje kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu yemeza ko ayo masezerano ariko arakurikizwa kandi ko afitiye akamaro kanini abarundi. Wirinyamitwe:
Abo bantu bariko barajyana baciye bumvikana yuko bagiye gushira hamwe bagiye kumvikana. Tugeze mu 2005 abarundi rero bose baciye baja kwitorera ibwirizwa shingiro ikaba ririmo nayo masezerano yiyarusha. Aho rero bigejeje u Burundi nuko abarundi bumva neza yuko bategerezwa kubana mu butandukane bwabo. Byari byarategekanijwe nayo masezerano yarusha byagiye birashirwa mu ngiro n'ibiriko birashirwa mu ngiro ubu nk'ibijanye n'ubutungane bunywanisha biriko birashirwa mu ngiro. Ibi navyo bijanye na politiki bijanye no kugabangana ibibanza mu nzego zitandukanye bakurikije amoko yashizweho n'abakoloni.
Ariko Zenoman Irakiza atwara umugambwe w'imbogoro abarundi parena asanga ishirwa mu ngiro ryayo masezerano ridashimishije.
Icyo twabonye nuko agisinywa benshi baratambye baratarika ko ubutegetsi giye gusangirwa n'amatora agiye kuzobandanya bakurikije uko nibiyavamwo abantu bose biyumvamwo izo nzego. Ubu rero twebwe tubona ko ubutegetsi naho twavuga ngo bwaragabuwe ntibwagabuwe, nimba bwagabuwe bwagabuwe kutariko nabi. Intego kwari kugira ngo inzego zijemwo bose kugira bose bakingirwe. Hatabaye na kabiri muraraba ivyashikiye mushinga naye Kadege. Nzego zariko zikurikije amasezerano y'Arusha ariko ntiyashoboye gukingirwa n'izo nzego. Muraraba ivyashikiye aba FNL bose bari mugabo ntibashoboye gukingirwa n'ibindi n'ibindi n'ivy'ubutunzi ubutungane bwo ntibwakije.
utotrolero nyami twasangari nkugo kavya
aba bivuga nabananiwe kushira mu ngiro amasezerano yarusha kuko barigeze gutwara kino gihugu mugabe amasezerano bisinyiye ntibashe kuyashira mu ngiro rero leta ihari ubu inzego zihari ubu nizo zikozirashira mu ngiro ayo masezerano abo rero bari bananagwanije ayo masezerano ubu nibo bariko baragaruka bakagira bati ayo masezerano yarusha ntari karashigwa mu ngiro kuko bashaka guhenda abo babafasha mu kubaha inkuru zitarizo nayibundi amasezerano yarusha yarashizwe mu ngiro abananishigwa mu ngiro gukurikizwa na leta ihari kuko nivyo abarundi babipfuje gushikako
mu byo babashikako byose numana yakizabona kwa gahaza kakihari
no kuvuga nk'icegera cy'umukuru w'igihugu uburyo bamugena bwo hinduka kandi akaronka ububasha kuko ubu ntabwa afise no mu gukugwa gakugwa nk'uko umukuru w'igihugu akugwa aho niho honyene bashobora no gufashanya kuko babasangiye umurimo nayo ubu numukozi bashiraho bashaka bakamukuraho bashaki nicyo gituma tani cyamara rarya amafaranga gusa twari twumvikanye yuko ivya commission vérité réconciliation ko vyaterezwa gufatwa mu minwe na ONU ariko vyaragiye bijya mu minwe y'umugambwe uri ku butegetsi no kuvuga ko amasezerano yarusha intego yayo yagiye iravamwo buhoro 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 no kuzerekeye inama nshinga amateka na nkengu za amateka urugero rutonde gugaye ko bu rutonde mugabo umunyagihugu akagira uburenganzira bwo gutora uwashaka niho honyene agira ati agarutse mu matora agira ati mbesha ko ibi vyagenze kuwari hehe ni guko utabikoze ariko ubu ndagira uwo yagiriza kuko ndawo yatoye
Pierre barusasiye ko nawe umwe mu baroye mu biganiro vy'Arusha asigura ko hari intambwe nini yatewe
ica ica tujanye Arusha bavuga yuko ari indiane za politique mugabo zifise akantu kubwoko kanini cyane mugabo benshi bibagira kajya ka B haraga dome B karimo kaba yuko ari ngwano ibanye politique bagwanira ubutegetsi cyari kubugumako uroje wanje Arusha yaramaze gukora akazi kukajya ka dome kitwa A ingora ntizikiri cyane z'ubwo ubingorane nabanye politique ubwoko bwose barondera gushika ku butegetsi cyari kubugumako ico cyonyene babuza kubona yuko ari intambwe uburundi bwateye ndavashira aho tugeze nitwosura kuzirura ona benshi bashaka kugira uturakurusi utuyira tugufi tugufi zo gusura mu by'ubwoko
Igisagara ca Arusha casinyiwemo amasezerano yagarukanye amahoro inyuma y'imyaka irenga 10 hari intambara mu Burundi n'ubu nico kiberamwe ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo batorere umuti amatati yadutse mu 2015 aho president Nkurunziza afata ingingo yo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu abatavuga rumwe nawe bakamwagiriza ko yahonyanza amasezerano ya Arusha nibwirizwa nshingiro izo ndyane mu myaka ibiri zimaze onivuga ko zatumye abantu bashika 500 bicwa ababa 2400 nabo barahunga igihugu Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika Adress ni VOA Radio yacu Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
Mu Rwanda umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza arasaba ko kwica ingona zo mu ruzi rwa Nyabarongo bihagarikwa ahubwo inzego zibishinzwe zigashaka ubundi buryo bwo kuzibuza kurya abaturage Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi yaduteguriye inkuru ikurikira.
Hashize iminsi havugwa abantu bicwa n'ingona bajya gushaka amazi mu ruzi rwa Nyabarongo. Inyuma y'urupfu rw'ingona imwe bivuga ko yahitanywe n'amasasu yarashwe n'abapolisi, Bwana Frank Habineza uyobora ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije yabwira ijwi rya Amerika ko iki ari igikorwa kigayitse kuri we ngo ahantu ho kuba ku ngona ni mu mazi kandi naho zicira abaturage biganjemo abagiye kuvoma. Habineza yavuze ko leta ikwiye gufata ingamba zibuza abaturage kuvogera Nyabarongo
icyambere nuko tusaba ko leta yakwegereza abantu amazi meza icyakabiri twumvise yuko ingona imwe yishwe nabyo byatubabaje kuba ingona yakwicwa kandi iraswe n'amasasu kandi ari bidukikije turumva yuko hagumye kwa umurongo umwe ufatika kuri mwihuta ubu icyambere nuko bashiraho imitego kuri Nyabarongo hose bakazitega kuburyo akantu bita gatimba sinzi ukuntu bakita no dutimba kuburyo ntago biyego birahenze ariko birarutaho kugira ngo zico cyangwa zice abanyarwanda badushake batuzitira aho hantu hose zikeka kuba ziri ze kuba zasatira mu mirima y'abaturage icyo cyo cyambe cyakwita mbere yuko amazi abageraho icyo gikorwe
mu mpera z'icyumweru gishize ibinyamakuru byo mu Rwanda byagarutse cyane ku kibazo cy'ingona hagiye humvikana ibitekerezo by'abaturage binyuranye bamwe basaba ko iki kibazo cyarangira ingona zikicwa abandi bakumvikanisha ko nazo zikwiye kubaho mu gitondo cyo kuri uwa kane humvikanye kuri radio imwe yigenga umuyobozi w'ikibonyarwanda gishinzwe kurengera ibidukikije madame Coretta Ruhamya asaba kwiza ingona zidakomeza kwicwa
buriya no kwica inyamaswa kuriya ishobora gutuma nizisigaye zigira umujinya cyane ntago ari cyo gisubizo kirambye kandi natwe turabizi ko atari cyo gisubizo kirambye mu by'ukuri cyafashwe kugira ngo abaturage babe bumve ko hari ikintu leta nayo yakoze n'inzego z'umutekano ariko mu by'ukuri ntago ari cyo gisubizo kirambye izo sesengura igakorwa tukamenya neza ese ubundi ahandi bikorwa bite kuko ntago ariho hambere n'ahandi hose ingona zibamo mu mazi amazi niyo environment y'ingona of course nta n'ahandi yaba ntishobora kuba ahantu humye
uyu muyobozi yatangaje ku kigega cya leta gishinzwe guteganyiriza impanuka cyatangiye kugirana ibiganiro n'imiryango yabuze ababo bishwe n'ingona kugira ngo bagenerwe impozamarira abaturage bose iki kibazo bakibona gute n'abasanzi babo mu murenge wa Runda ni mu nkengero z'umugezi wa Nyabarongo ni bamwe mu bakoresha amazi y'umugezi wa Nyabarongo ndetse banakoresha uyu mugezi bambuka bashaka guhahirana nabo hakurya
twashyikira ko bazikuramo bakareba pariki bazishyiramo noneho zikagumaho ngaho abantu batahagera
wari wayibona n'umunsi rumwe
n'ubu umbwiye nagera nkayikwereka urabona hano hari ibyatsi mu ruzi hano hari ibyatsi mu ruzi hepfo yawe kuri iyo migano ibiri biri kumwe neza nihwiri reba hari hari amazi munsi yacu hari agatuye nihwiryamo kuko ngiye n'ubundi ndo mu sare hari wanazitinya gute se kandi nkorera mu mazi
none se ubwo ntufite ubwoba ko bizishobora kuza zigagufata mu bwato
none se ubundi imibereho y'umuntu habaho ayikura natwe tuyikura mu mazi ubwo rero nuvuga ngo mu gihe cyose ukorera mu mazi ntubwo icyagufata cyagufata aho kuya ngo wicwe n'inzara wakwicwe n'ingona
twebwe dufata yuko wenda bazishyira hano hihariye
zifite akamaro rema abaturage nta kamaro zibamariye ubwo bidukikije ko bazijyana no mu Kagera na hehe
mwebwe mushyigikiye gukomeza zakomeza zikicwa
nk'izo zari abantu bakazishe
Rema ubwo yo nigire cyangwa se nibibona yuko yenda ariko iyo byo biturusha agaciro nyine ubwo nuko bimeze ariko babona yuko umuntu afite agaciro bagakuye mwizo ngona bakazitwa cyangwa bakareka bakazica kandi natwe baduhaye uburenganzira twazitega tukazica
abaturage babwijwe rya Amerika ko bishimiye icyemezo cya leta cyo kuba bagejejweho amazi meza mu kwezi gutaha kwa cyenda ikibazo cy'ingona cyatangiye kumvikana mu Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka aho witwa Nyiramakaniye umubyeyi w'imyaka 54 y'amavuko wari utuye mu mudugudu w'abatwa mu kagari ka Kavumu mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge yishwe n'ingona imufatiye mu ruzi rwa Nyabarongo yagiye kuvoma agasiga umugabo n'abana bane ntibyateye kabiri mu kwezi kwa munani uyu mwaka umugabo witwa Tugirimana Jean Pierre nawe yishwe n'ingona mu gitondo agiye kuvoma hari mu kagari ka Mageragere naho agasiga umugore n'umwana umwe usibye abaturage ba Mageragere muri Nyarugenge mu karere ka Kamunyi naho humvikanye amajwi y'abaturage yemeza ko ingona zibahekura ni ikibazo kitigeze kivugwaho rumwe n'inzego za leta ndetse n'abaturage ubwabo kugeza ubu nta muturambye uraboneka uzabasha guhangana n'iki kibazo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'umuntu z'Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
mu Rwanda nanone imurikagurisha mpuzamahanga rirakomeje I Kigali abanyarwanda baremeza ko ibikorerwa mu gihugu cyabo bihenda kurusha ibiva mu mahanga Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagira Ubusa yasuye irimurikagurisha aganira n'abamurika n'abagura.
Nk'ibi mbyi urabibona bikoze mu byatsi
ibindi bintu nabigurishije ubo hanze gusa narabizanye bigura abo hanze kugeza uyu munsi twebwe tukibohera kubika amasorori urabona iki ni cyo amasorori matoyi
Madame Agnes Nyiransenge yumva arasobanurira ijwi rya Amerika ibikoresho biboshye mu byatsi bikorerwa mu Rwanda kuri ubu uyu mubyeyi ari mu cyanya kiri kubera imurikagurisha mpuzamahanga igikondo mu mujyi wa Kigali n'imurikagurisha rimaze icyumweru riba ubutegetsi bufite intumbero ikomeye yo gutuma ibikorerwa mu Rwanda birushaho kumenyekana mu ruhando mpuzamahanga kimwe n'abandi baganiriye n'ijwi rya Amerika Nyiransenge yumva mu karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda yemeza ko ibikorerwa mu Rwanda abanyarwanda batabyitabira uko bikwiye
igiciro kibi ibintu byacu urabona ko mu mahanga ikintu kingana gutyo gishobora no kugeza mu ijana
ibihumbi ijana
cyo hanze gikora aka kazi ariko ari cyo hanze ariko twewe ni ikinyarwanda kiri ku bihumbi 20 gusa iki kinini kigitoya kiri kuri 15
Mu myaka 17 bamaze muri koperative y'ububoshyi bw'ibikoresho bitandukanye nubwo nta bintu bihambaye batangaza bamaze kugeraho muri koperative y'ububoshyi byafashije burumwe mu banyamuryango mu kwiyubaka
tumaze kugera ku gipimo cyo kwiteza imbere dufatanya n'abagabo bacu kubaka urugo dufashanya kurera abana twishyura mituweli dufatanyije tugahaha cyangwa se tukagura itungo mu rugo Ibyo byose byatuzaniye n'umutekano mu ngo zacu.
Umwari Asumuta wa Maria nawe ari kumurika diva yakora mu mbuto zitandukanye zirimo inanasi na beterave yemeza ko guseta ibirenge ku banyarwanda bibona mu bikorerwa iwabo bikiri imbogamizi ku bari mu mugambi wa Made in Rwanda.
Nago Made in Rwanda abanyarwanda barayiha agaciro cyane ariko ababigura bashaka kugira ngo bumve koko wine yo mu Rwanda uko imeze. Bagaruka kungurira bambwira bati nta kintu ziriya ziva South Africa ziyirusha iyo mu Rwanda niyo nziza cyane n'imbogamizi tugirwana nayo ariko bizagenda bishira batangiye kugenda babyumva impamvu batabyiyumvamo cyane nuko twamye tumenyereye gukoresha ibintu bituruka hanze
ibiciro biba bihagaze bitegeranije n'ibikorerwa hanze
ibiciro biba biri hasi cyane kubera ko wine zikorerwa hanze ziba ziri ku mafaranga 10,000, 8,000 ngengera guhera kuri 3 kuzamura
ibi binemezwa na madame Christine Gatabazi wo muri koperative Tugane Heza mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda ushimangira ko abanyarwanda bataragira umuco wo guteza imbere iby'iwabo
nk'ubu dufite amashati tudoda yamajije mu bitenge yo muki ariko araza wamubwira uti ni 2007 oya akajya kugura inyakenya igura 3 inyakenya arayikubita mu mazi ayifure rimwe niba yari umukari hinduka umweru niba unguriye agaseke kamwe kakagura amafaranga 5,000 uriyo ubunguriye mitiwere uba wishyira umwana wanjye ishuri uba umpaye gira inka kuko impamvu nyitagira inka niba uguze kamwe mukakagura mukatugura muri benshi ntabwo nzajya gusaba yanga nzajya gusaba ya mitiwere nzabyigurira
bamwe mu banyarwanda babwiye ijwi rya Amerika ko impamvu bagiseta ibirenge mu kugura ibikorerwa mu Rwanda ari uko ibiciro byabyo biri hejuru
impamvu ishobora kubaza wenda nk'umupira wa Made in Rwanda kuva guceye ku 2007 cyangwa bavuze ngo 10,000 kandi wajya nyine nk'umu mujyi wabuze umupira wo kuguca nka 3,000 cyangwa 5,000
ibyo nibyo bituma museta ibirenge mu kugura iby'iwanyu
nibagabanya ibiciro tuzateza igihugu cyacu imbere niba atakigabanya ugura urumva ntabwo wajya kwishyura ibya menshi kandi hari ibya make
abakorera ibyabo mu Rwanda bo basanga ibiciro bidahanitse bakagira icyo basaba abanyarwanda bagenzi babo
bivuga ngo rero natwe ibintu byacu ntabwo ari bibi nta nubwo tuvuze ngo mubige kuko bidakenewe bigure ari uburyo bwo kuntera inkunga uburyo bwo kugira ngo nanjye ntere imbere kuko nanjye ni ntere imbere muri ka kazi kanjye nkora nzaba mfitemo wenda abo ntunze niba nkoresha abantu 5 ni ukuvuga ngo abantu 5 n'abatunze wenda abandi 3 mu rugo cyangwa abandi 5 numva ibyiza bakabaye abantu bumva ko guteza umunyarwanda imbere ntabwo ari ukumuha amafaranga ngo akore ni ukungurira igihangano cyanjye
ubutegetsi nabwo bushyigikiye gahunda ya Made in Rwanda butangaza ko ibiciro ku bikorerwa mu Rwanda biri gahunda bufite intumbero ko izaba intandaro yo kugabanya umubare utari muto w'abadafite akazi mu Rwanda biganje cyane mu rubyiruko kandi bukavuga ko iyi gahunda izahaza abanyagihugu byaba na ngombwa bagasagurira n'amahanga biragaragara ko kuko hakiri inzira ndende ngo iyi gahunda ibashe kuba yagera ku gipimo ubutegetsi bwifuza akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
ishami rishinzwe urubyiruko mu muryango umwe bwa Afrika ryahurije Arusha muri Tanzania abahagarariye amashyirahamwe y'urubyiruko n'imitwe ya politiki byo mu bihugu bya Afrika y'uburasirazuba na Afrika y'amajyepfo intumbero ni ukwigisha urubyiruko kugira uruhare mu matora y'ibihugu byabo aho gukoreshwa n'abanyapolitiki mu kwanga ibyavuye mu matora no kugira imyigaragambyo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru arakurikira irikoraniro.
Ibisata bibiri by'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika icugwaruka n'ikira bivyerekeye intwaro rusangi bibona ko ugwaruka rudaterereye mu kubaka ibihugu vyabo, inguvu zabo zica zikoreshwa mu gusambura. Mu nama ivyo bisata vyatunganirije ugwaruka ruturuka mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko hamwe na Afrika y'amajepfo, ubuserukira ubumwe bwa Afrika yamenyesheje ko ugwaruka rubwirizwa kugira uruhara mu matora mu nzego zifata ingingo no mu iterambere rirama. Ambassadeur Salah Hamad atwara igisata c'intwari bereye ahamagarira ugwaruka kudasambura inyubakwa rusangi nk'amavuriro n'amashuri naho gwoba ruri mu myerekano.
As the majority of the continent, youth must have a role to play.
Ati nk'igice kinini c'abantu bari muri Afrika, ugwaruka rubwirizwa kubimboneza no kugira uruhara mu itunganywa ry'amatora meza mu bihugu byabo. Ataraho twaba dukomiriye kandi twigije inyuma izindi nguvu zikomeye, naho byocika hakaba hari impamvu zikomeye zo kugira imyerekano duhamagarira ugwaruka kubikora mu mahoro kuko niho bocika ku mpinduka bifuza. Iyo ugwaruka rugiye mu ibarabara rukazibira rugaturira inyubakwa rusangi nibo baba bariko isamburirako, ntibibaze ngo bariko bababaza leta. Oya, erega leta nitwebwe nyene nubwo gwaruka n'abana n'abakenyezi. Iyo babikoze bamenye ko bariko batemishami y'igiti bicayeko. Uko gusambura inyubakwa rusangi userukira ugwaruka bw'umugambo uri ku butegetsi mu Burundi witwa Imbonerakure amenyesha ko yavyiboneye bikogwa n'ugwaruka mu mwaka w'2015 imbere n'inyuma y'amatora mu gihugu ciwe. Nzambimana Fridolin avuga ko ahanini ubukene no kubura akazi bituma ugwaruka rutumwiheburo maze rugakoreshwa n'abanyepolitike.
Icyo kintu kikunda kujana cyane n'ukubura ubuzi, kuko iyo ugwaruka iyo umuntu adafisa kazi, iyo abonye umuntu uwariwe wese amuha iki abona amuhaye iki igikorwa gishobora kumwinjiriza amafaranga cyangwa gishobora gutuma uwo munsi abaho aragikora atenze kwiyumvira byinshi. Nivyo nyene ko twarabibonye muri 2015 aho wasanga abantu bariko barasambura mu barabara bacamwe bariko baraturira ajya mapoto electrique bariko baraturira imiduga itwara abantu bariko abantu bakabloka amayira kugira ngo abana ntibaje kwiga. Mu bisanzwe nimba abantu bakeneye gukora la revolution ntari kwiye tuma abantu bumva ko bari menacer la revolution on la mène pas mu gusambura les infrastructures publiques. Uko uri kurasambura wongera uturira ubuza abantu gukora ivyo bateza gukora kugira ngo bateze imbere imijyango yabo ngire biteze imbere. Sinibaza yuko ico ari cyo gihe Afrika igezemwe canke ibihugu byacu bigezemwe.
Mugenzi we atwara ugwaruka bw'umugambo uri ku butegetsi mu Rwanda FPR Inkotanyi bari mwabo Jean-Claude we wabona ko bishoboka kugwaruka gwirinda inyigisho mbi ruhabwa n'imigambwe barimwo.
Usanga ko enda inyigisho duhabwa akenshi tutanga tuzihabwa mu mitwe ya politiki tubarizwamo, kandi mu mitwe ya politiki hamo ivuga ngo ni opposition akamo n'indi ivuga ngo ni shyaka riyoboye. Rimwe na rimwe mugasanga ibyo babonera muri urubyiruko babonera muri opposition bitandukanye cyane bisenya ibimwe bishobora no kuba ari byiza mu mashyaka yoboye. Rimwe na rimwe bikaba ari byo rero bituma nyuma y'amatora iyo habayemo gutsindwa hagati y'abahanganye urubyiruko rushishikarizwa bashingiye kuri za nyigisho mbi bahawe ugasanga bagiye mu kavuyo basenya igihugu. Ntabwo bibereye kandi hari ikizere yuko bizagenda bihinduka. Hari ingero nyinshi ubwo nafatira yenda ku Rwanda yaba na Kenya, urabona ko nubwo habayemo ibibazo ariko ntabwo wabigereranya no mu matora yashize, ku buryo ubona ko hari ikizere ari n'intambwe igenda iterwa.
Ugwaruka rurenga ijana rw'imboneza ruserukira amashirahamwe yigenga y'ugwaruka ruserukira imigambi itandukanye cyane cyane iri ku butegetsi hamwe n'abandi nibo bariko barahabwa inyigisho zo kubaka ibihugu byabo. Mu minsi itatu bazomari yarusha muri Tanzania bitekanijwe ko bazoshika ku cyo byise urupapuro rw'inzira mu kubaka Afrika bahereye mu kwitanga kugira ngo amatora agende neza mu bihugu byabo. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Nshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye. mwizina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Facile Gebeyeho amakuru mwayagejweho na Aloyse Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.